Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe cyane mwaramutse nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze ku makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kane genekerezo rya 2023 ruheshe mwaka wa 2022. Amakuru nayo akaba aza kubagitswe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Itegeko rigenga amafaranga leta igiye gukoresha mwaka wa 2022 ushirwa 2023 ntiriboneka neza ko ryoba ryisunga imigambi iteza imbere igihugu. Muri ano makuru muraza gukurikira umwihweza wa Faustin Ndikumana, umuhinga mu by'ubutunzi akaba arongoye ishyirahamwe Palsem. Ingingo yose y'abakozi ni ngombwa ko ifatwa habanje kuba ukumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha. Ibijyanye n'ingingo nshasha ikuraho uburusho ku mishahara ikwiye kumvikanwa ko n'impande zose. Muraza gukurikira erari n'ibizi ica bivuga ko ukutihanganira mu bya politike kuravugwa mu ntara ya Ruyigi muri zone Muhwazi, aho urongoye ishure rya komine Nyabitsinda aturubika abatemera gutanga amafaranga atangishwa ku nguvu ababyeyi. Nabyo nyene muraza kubikurikira muri ano makuru n'usangwe ikazi.
Inzamba.
Ano makuru tuyatangurire mu bijanye n'abakozi n'akazi integuro y'itegeko rishasha rigenga abakozi ba leta mu bijanye n'imishahara riheruka kwemezwa n'inama nshikiranganji. Gishasha rizanye nikugwaho y'uturusho twose tuhari ubu. Umushahara uzoshingwa hafatiwe kuco umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Ni mu gihe kuri wa 2023 ruheshi amakungu ahimbaza munsi uhariwe abakozi ba leta n'akazi. Iyo nteguro nshasha iratunganya itangwa ry'amanota hakazorabwa ahanini umwimbu umukozi yashitseko. Ibiri muri ivyo bishasha tubibaze Pierre Gahungu.
Bishasha iyi ntegurizanye ifatira ku mugambi wa leta wo kugabanya ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi. Ishira imbere umwimbu umukozi yashitseko nk'uko bitegekanijwe mu mugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta. Iyi nteguro nshasha kandi ngo iratunganya neza itango ry'amanota hakazorabwa ahanini umwimbu umukozi yashitseko. Mu bijanye n'imishahara, gishasha iyi ntegurizanye ni ikugwaho ry'uturusho twose tuhari ubu. Umushahara ukazoshingwa hafatiwe ku cy'umukozi ajejwe n'utwigoro ako kazi gasaba. Ku mushahara w'umukozi hashobora kuja ko akiyongera kavuye ku kwitanga bidasanzwe. Umushahara w'ifatiro salaire de base, amafaranga ajanye n'akazi akora par emploi, n'amafaranga yo gushigikira umukozi kubera umuryango wiwe ayo bita allocation familiale. Amahera yandi ashobora kwiyongera ko azobafatiye ku cyo umukozi azoba yamaze ku giti ciwe wenyine. Nkuko umugambi wo gukurikirana neza umwimbu mu buzi bwa leta usanzwe ubitegekanya. Guhera muri uyu mwaka w'amahera ya leta w'2022 ushira w'2023, abakozi bose bategerezwa gutera umukono ku masezerano y'ibyo bategerezwa gushikako. Nkuko biri muri iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'amashikiranganji ku wa 15 ruheshi uyu mwaka, imyaka yo gukukuruka nayo izoja kuri 60 ku bakozi bose ba leta.
Arakoze Pierre Gahungu. Guhindura amategeko agenga abakozi ba leta ni vyiza mu gihe bifite intumbero yo kugwiza umwimbu no gukuraho akarenganyo. Ivyo bishikirizwa na Erari Nibize yahoze arongoye sendika y'abigisha STEP, agasaba leta gutanga inyigisho ku bakozi kugira ngo bashire imbere kugwiza umwimbu mu byo baba bariko barakora. Ni mu mwumvirize
impinduka igihe iciye mu masezerano hagati y'abakozi n'abakoresha biciye mu masendika, aho izo mpinduka ntizibari mbi kuko mba nzi neza yuko mu gihe bariko baragira amasezerano, mu gihe bari mu biganiro, bashira imbere ineza y'abakozi, ineza y'akazi, n'ineza y'igikorwa no gutegekanya kazoza mu gihe batazoba bagifise ingufu zo guha leta. Aho rero cyane cyane nagira mpeze mpagarare ku bintu nka bitatu kubijanye ni nuko mu bice by'umushahara umushahara uciwe mu bice bimwe 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 usanga bihagaze ku kumwimbu umukozi ugasanga umushahara ujanye n'umwimbu umukozi azoba yashikirije akazi azoba yashikirije umukoresha ariwe leta kandi bigaca mu masezerano y'akazi diferansa bita rapport performance hanyuma ngahagarara no kubyerekeye gukuraho uburusho nkaza no kuvuga kubyerekeye gihe cyo gukukuruka imyaka yo gukukuruka kubyerekeye iyo mishahara ishingiye ku mwimbo umukozi azoba yashitseko nibyo kubisubiramo byari byiza kuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwama buri mu makemwa yuko abakozi bicara ngaho badakora abakozi nabo badakoreshwa abakoreshejwe nabo ugasanga babinjiza mu kazi batazi ico bafatiye ko hari mwaka mwana wa mama
erari nibizi arongera akamenyesha gukuraho uturusho ku mishahara ari byiza iyo bibaye mu mwumvikano n'ubunyene dusubire twumvirize erari nibizi
nukuri uburusho mu gihugu cy'u Burundi buragisibije urumva rero ayo mafaranga bavuga yuko bakuyeho cyane cyane mu bushikiranganje bw'indero no mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ubwo burusho nimba babukuyeho bakurikije ibiganiro bafatanije ibuga byabaye hagati y'amasendika yo muri ubwo bushikiranganje nta kibuza yuko ubwo burusho bwasubiriwe n'ikindi kandi ubwo burusho nibaza ko bwakuweho mu gihugu cyose kugira ngo ntibasubire akarenganyo rero gukuraho uburusho bwofasha yuko umukozi akorera leta cyangwa ishyirahamwe rikoresha amakori y'abanyagihugu bamwe bavuga ngo amashyirahamwe yegamiye leta birakwiye rero ko ubwo burusho buhapfa abantu bakaronka imishahara guhera hejuru mu rwego rwo hejuru mu biro by'umukuru w'igihugu mu nama nshingamateka muri buryo bushikiranganje bwose bakagira ikintu bafatira ko mu guharura umushahara bagaharura umushahara bakwirikije n'amakori akarenganyo bivuze akarenganyo ko mu mishahara kakavaho nkuko akarenganye ko makori kava kugira ngo umunyagihugu wariwe wese akorera amafaranga ava mu kigega cy'abanyagihugu aheza agatanga ikori uhembwa menshi agatanga ikori ryinshi uhembwa make agatanga ikori rike aho rero iyo tuvuze rero kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara makori menshi agatangwa n'abaronka imishahara minini kindi rero nuhagarara ko micerekeye kubageze mu zabukuru bageze gukukuruka iyo ngingo yo gushira bakukuruke abantu bafite imyaka 60 nkize gihuti nibahe umwanya abakozi bitegure guhera ku bafite imyaka nka 55 bitegure kuko hari abaza bafite imyaka 60 yarenze bafite amadeni amwe bayafashe ugatwe kabo amwe nayinzu kandi urazi yuko iyo bageze mu ntuze bageze kuja mu gukukuruka imishahara bahembwa ntibakundira yuko bari hamazo ayo madeni y'inzu bazo ni bande bazoyari umva no gusubira imisonga bamaje kuja gukukuruka amabanki akaceza kubuganira ko zanzu
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
turabandanya ana makuru mu gisata cy'ubutunzi integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka 2022 ushirwa 2023 nigaragaza neza ko ije gushira mu ngiro imigambi ya leta yo guteza imbere igihugu naho hari amafaranga yiyongereye kuyo leta yakoresheje mu mwaka uheze ibyo biri mu mwihwezo wa Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem asigura ko ikibazo kikiriho ari cyo gutomora neza ico leta izokwisunga mu gutoza no gukoresha ayo mafaranga yarayemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi kurikira Foste Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem
mbega turavye imigambi igihugu gikeneye bije y'u Burundi ishoboye iki tuzoshobora kwihe imigambi kuko tuje ko twaje muri budget program hamwe tubona neza imigambi ishobora kuja mu ngiro muri ayo mafaranga nubwo bongereje amafaranga muri ngiro imigambi ishobora gushoboka muri ico gisatani yihe by'ukuri zoboneka niyihe hanyuma ayo mafaranga urumva n'ubundi naho yongera kumara amarundi ikibazo cy'amadovize cyose cyumva ntikiba cyaheze ikindi rero twovuga nuko tuvuga tuti nukura neza ingene ibyo gukoresha amafaranga ya leta umuco bizojamwo ingene audit mu nyuma ziza ziraba ko tugize iminsi tubisaba kugira tukara neza uko kwiyongera kwayo niko kwabaye mbega zari karakoreshwa mu bisata neza Nega masoko arikaratangwa neza hahindutse iki kuko amafaranga ashobora kuyabona atozwa mugabo ntashike guco yifuza agahera mu mifuko y'abantu hahindutse iki tugiye kubona ya mahinduka ngene ibifata bibiroha n'ingene byaro byakoresha n'ingene za controle ziba ni ibintu tubona rero neza jewe sinumva n'ingene bashobora kugwiza amafaranga leta kwese mugabo ntiba uburyo bukwiye bitabije gukora bigana amafaranga leta kureso n'ingene bahasha abantu bariko baragira ubusa amafaranga ya leta nibaza rero yuko ibyo n'ingene bihambaye kuko tuga kamera duja muri cyo gitakanaka akarusho kazoboneka turaje neza ingene ari karakoreshwa amasonye ari karatangwa no kuraba ayo ma taxi yongera kiyava kuko urabona no Burundi ubugufisi deni rinini cyane iriguma giyongera haba ikintu uko tubona hari amafaranga ari kayogera mu bijyanye n'inzego z'umutekano miliyari ijana bitwa yuko igihugu kiriho kiragaruka mu nzira y'amahoro n'umutekano hama tukabona mu ndera amahera yongera ari makeyi kandi isaki ndero naco ari gisata igitegeza kwitabwaho
yari Faustin Kumana umuhinga mu by'ubutunzi akaba arongoye n'ishyirahamwe Parsem tutse ko amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi ibihumbi amajana abiri n'ijana ari yategekanijwe mu nteguro nshasha y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha muri uno mwaka ugiye gutangura. Mbere gusozera n'amakuru twabateguriye umuyobozi w'ishure rya Nyaruganda riri muri zone Muhwazi ya komine Nyabitsinda ni mu ntara ya Ruyigi aragirizwa gutoza ku nguvu intererano abigisha yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Abatayatanze baraturubikwa na cyane cyane ababara banywanyi b'iyindi migambwe. Uyo muyobozi akaba arangwa no kutihanganira ababa batari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Inkuru tubaza Eddie Claude Nazwe.
Umuyobozi yagirizwa gutoteza abigisha badatanga intererano zo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri komine Nyabitsinda. Ni Abraham Ndayiragije arongoye ishure shingiro rya Nyaruganda riri muri zone Muhwazi muri komine Nyabitsinda. Abigisha bakorera kuri iryo shure bose bategetswe gutanga intererano ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri komine Nyabitsinda. Utayitanze arakubagurwa agatega ubwoba abwirwa ko atakintu na kimwe kijanye n'akazi azosubira kuja kubaza umuyobozi.
Eke yamubwira yuko abo mwigisha atakintu na kimwe azosubira kubaza ku bintu bijanye n'akazi. Umuntu akiyumvira ati none ko umwigisha aja kubaza muri direction ibintu bijanye n'ibitabo ingwa canke n'ibindi bintu aja gukoresha mu kwigisha, none niyo aja kubitora bakabimwima. Hirya y'ejo ntibadosha bavuga yuko atabo ariko arakora akazi. Yasaba yuko ubutungane bukurikiranire imigambi ibiri, umugambi umwe ushaka kwinjira mu wundi kandi bidakunze. Nta tegeko rihari ryo kudutereza amafaranga ku nkoni, irimo ko bibuke ko twabisezereye.
Bamwe mu bigisha bavuga ko batumva ingene batozwa amafaranga ku nguvu yo kubaka ingoro y'umugambwe batarimwo, bakababazwa n'ingene uwo muyobozi mu gutoza ayo mafaranga ashiramwo igikenye.
Nacyo batuma umudirekeri ashobora gukubagura umwigisha nuko atatanze intererano kemana CNDD-FDD kandi uwo mwigisha bari umusene. Ivyo bintu ntavyo vyatabaye, nibaba bashaka ko babaterera nibasaba intererano umaze gushiramwo inguvu ushandeya kwima uje bushe buke nyambukenye ndayaguha.
Umuyobozi muri kahise kiwe akaba avugwa ko arangwa n'ingeso yo kutihanganira abo adasangiye ivyiyumviro vya politike. Amakuru ava ngaho yemeza ko hari abigisha babiri yirukanishije mu kazi bakora kuri iryo shure bakaba babanje gupfungwa. Abo nabo ngo ni abitwa Emile Ndacayisaba hamwe na Atanaze Bangura batwenga. Iketeri birukana mu kazi cyasohotse n'ubutungane bwaramaze kubambika izera ku kadodoberezo k'uwo muyobozi w'ishure shingiro rya Nyaruganda. Hadoye Inzamba gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Abraham Ndayiragije arongoye ishure shingiro rya Nyaruganda yagirizwa gutoteza abigisha badasangiye ibyumviro bya politike kugira ngo ico avuze ku byo bamwagiriza, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Eddie Claude Nahazwe. Ni ngaha duciye dusozerera ano makuru twari two turabashikiriza. Mwakoze mwese, mwaduteze yombi, naho utaha.